Luka ikigabane cya 22. Iminsi mikuru y'ukurya imitsima itambiwe yitwa Pasika yagirishike. Abaherezi bakuru n'abahinga b'ibyanditswe barondera uburyo bwo kumwica kuko batinya abantu. Satani yinjira muri Yuda ariwe Isikariyota yari mu gitigiri cy'abamu 12. Aragenda ajya inama n'abaherezi bakuru n'abakuru b'abacungera irembo ry'urusengero y'uburyo bwo kumubaronkera. Baranezerwa, basezerana kumuha amahera y'ifeza. Nawe aremera, arondera uburyo bwo kumubaronkera ishengero ritariho. Umunsi wo kurya imitsima itambiwe urashika, uwo bakwiye kubaga k'umwagazi w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana, arababarira ati:
"Nimugende mudutegurire ibya Pasika kugira ngo turye."
Baramubaza bati:
"Ugomba ko tubitegurira hehe?"
Arabishura ati:
"Umve, mumaze gushika mu gisagara, murahura n'umugabo yikoreye umubindi w'amazi, mumukurikire mu rugo ajamwo. Mubwirenye n'urugo kumwigisha bazahindariri, ahasangirira ibya Pasika n'abigishwa biwe. Nawe arabereka icumba kinini cyo mu igorofa gitunganijwe, muba ari cyo muteguriramwo."
Baragenda, babisanga uko yabibabariye, bategura ibya Pasika. Igihe gishitse aricara ngo arye, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Arababwira ati:
"Nari navyifuje cyane gusangira namwe iby'iyi Pasika ntarababazwa. Ndababwire, sinzokongera kuyirya ko kugeza aho izoshikira mu bwami bw'Imana."
Yakira igikombe, agishimira Imana, arababarira ati:
"Nimucakire mugisangire, kuko ndababwira yuko uhereye ubu ntazokongera kunywa ku nzabibu kugeza aho ubwami bw'Imana buzozira."
Yakira umutsima, awushimira Imana, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati:
"Ubu n'umubiri wanjye ubatangiwe, murakore mutya kugira ngo kibe icibutso canje."
N'igikombe kigenza atyo, bahejeje kurya, arababwira ati:
"Iki gikombe n'isezerano rishasha ryo mu maraso yanje abapfiriye. Kandi raba, ukuboko kuwungura kuri kumwe nanje ku meza. N'ukuri, umwana w'umuntu aragenda nk'uko vyashinzwe, ariko uwo muntu amugurisha azobona ibara."
Batangura kubazanya ngo ninde muri bagira ko icyo kintu. Abigishwa baje impari z'ivy'ubukuru, maze havyuka impari muri bo z'uzo w'umukuru wari we. Arababwira ati:
"Abami b'amahanga bayatwaza amanyama, n'abafise ububasha bwo kuyaganza bitwa ba rutunga boro. Ariko mwebwe si uko, mugabo umukuru muri mwebwe abe nk'umuto, n'uwuganza abe nk'uwubakorera. Umukuru ninde? N'uwukoregwa canke n'uwumukorera? Mbega si uwukoregwa, ariko jeho ndi hagati muri mwebwe meze nk'uwubakorera. Ni mwebwe mwamanye nanje mu vyo nageragejwe. Nanje ndababikiye ubwami nk'uko Data yabumbikiye ngo muzorire, munywere ku meza yanje mu bwami bwanje, kandi muzokwicara ku ntebe z'icubahiro mucira imanza imiryango y'Abisirayeli uko ari 12.
Aravuga ati:
"Simoni, Simoni, raba Satani yabasabye ngo abagosore nk'ingano, ariko wewe nagusengeye ngo ukwizera kwawe ntiguhere. Nawe niwamara guhinduka uzoremesha inshuti zawe."
Aramubwira ati:
"Mugenzi, niteguye kujana nawe no mu ibohero no mu rupfu."
Aramubwira ati:
"Petero, ndakubwire, inkoko itarabika ubu munsi uhava unyihakana gatatu ngo ntunzi."
Kandi arababaza ati:
"Hamwe n'abatuma mudafise umufuko w'amahera canke isaho canke ibirato, hari ico mwabuze?"
Baramwishura bati:
"Ntacyo twabuze."
Arababwira ati:
"Ariko noneho uwufise umupfuko w'amahera ujane, n'uwufise isaha yijane, kandi uwudafise inkota ashore impuzu yiwe ayigure. Ndababwire, ibi vyanditswe bikwiye kunshikako ngo yaharuranywe n'abanyabicumuro, kuko ivyanje bigira bishike."
Baramubwira bati:
"Mushingantahe, ehe ngizi inkota zibiri."
Arababwira ati:
"Ziramaze."
Arasohoka aja ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye. Abigishwa biwe nabo baramukurikira. Ashitse aho hantu arababarira ati:
"Nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi."
atandukana nabo ashika nka oteguhuye arapfukama arasenga ati
Data asanga ubigomba kuri iki gikombe kindengane ariko ntibibuko jewe ngomba yamara bibuko we ugomba
Umumarayika aramwiyereka avuye mu ijuru amutera intege arushirije kwicwa n'umubabaro ashishikara gusenga cyane icyuya ciwe kiba nk'ibitonyanga binini by'amaraso bitonyanga hasi amaze gusenga ava hasi aja habigishwa bari asanga basinzirijwe n'umubabaro arababaza ati
ni giki gitumye musinzira nimuvyuke musenge ntimuje mu mosha mabi
akivuga haza igitero kizanywe n'uwitwa Yuda umwe muri bamwe 12 abagiye imbere yegera Yesu ngo musome Yesu aramubaza ati
Yuda mbega utangisha umwana w'umuntu kumusoma
abari kumwe nawe babonye ibigira bibeho baramubaza bati
mugenzi tubakubita inkota
umwe muri bayikubita umusabyi w'umuherezi mukuru amuca ugutwi kw'iburyo Yesu arababarira ati
geza aho
akora ku gutwi kw'iwe aramukiza Yesu abaza abaherezi bakuru n'abakuru b'abacungera irembo b'urusengero n'abashinga ntahe bamuziriye ati
mbega munziriye nk'umwambuzi muzanye inkota n'amahiri iminsi yose namana namwe mu rusengero ko mutaramvuye amaboko ngo mumfate ariko iki n'igihe cyanyu n'ico ububasha bw'umwiza
baramufata baramujana bamwinjiza mu nzu y'umuherezi mukuru ariko Petero amuje inyuma barengarenguka bacanye umuriro mu rugo hagati bicaye hamwe Petero yicara hagati muri bo injore kimubona yicaye ahabona imwitegereje iravuga iti
n'uwo yari kumwe nawe
nawe arabihakana ati
reka nyina wanje sindanamuzi
hashize akanya gato uwundi aramubona aramubwira ati
nawe nyine uri uwo muri bo
Petero aramwishura ati
reka wa muntu si jewe
hashize umwanya nk'isaha imwe uwundi abivuga ashimitse ati
nibyo kuri uyu ari kumwe nawe bitaye ko n'umunyagalilaya
Petero aramubwira ati
reka wa muntu sinzi nibyo uvuze
akivuga uwo mwanya inkoko irabika umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero Petero yibuka rya jambo ry'umwami ingene yamubwiye ati
uwo munsi inkoko itarabika uja kunyihakana gatatu
arenga irembo araturika ararira abagabo bari bafashe Yesu baramushinyagurira baramushishagura bamupfuka mu maso baramubaza bati n'ibindi byinshi babimuvuga bamutuka iryo joro rikeye akorana abashinga ntahe b'ubwo bwoko nibo baherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe bamujana mu ikoraniro ry'abashinga ntahe ryabo baramubaza bati
Namburi Kristo tubwire
arababwira ati
niyo nobabwiye ntimwovyemera niyo nobabaza ntimwonyishura ariko uhereye ubu mwana w'umuntu azoba yicaye iburyo bw'ububasha bw'Imana
bose baramubaza bati
none rero uri umwana w'Imana
arabishura ati
muravyivugiye ko ndiwe
bati
turacharondera ibiki vyabona kuko ubwacu tuvyiyumviye ibivuye mu kanwa kiwe